Eri ni Radio Zvi d'America. Zvi d'America li bashkezi biganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turora mukije nshuti muduteza amatwi muri gitondo cyo kumunsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri micro muri kumenaje Fidel Nyonga. Abagwanya ibiturire hamwe n'isesa kugwaje amatungo y'igihugu mu Burundi baratera kama abategetsi b'inzego nkuru mu gihugu kabasaba kwerekana ubutunzi bafise muri iki gihe hasigaye amezi 5 ngo ikiringo cabo kirangire
kuva ku mukuru w'igihugu gushika kumusanzwe ajeje amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga.
Uyo ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricome ryishinze kugwanya ibiturire na ruswa mu Burundi. Mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi 6 bataza haherereye. Naho mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira ukwiye kuva mu ikambi nk'impunzi. Amara imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi twafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Leta Zunze za Amerika, igihugu cya Leta Zunze za Amerika carimye viza umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Iran Mohamed Javad Zarif. Byashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rija ku mugaragaro. Zarife yari wari kwitaba inama ya onijejwe umutekano ku isi New York ku munsi wa 4 kandi yari guhabwa umwanya wo kunegura ku mugaragaro Leta Zunze za Amerika ku rupfu rwa Qasem Soleimani yarakomeye mu gisirikare cya Iran mu gihe amategeko ya ONI ategeka Amerika guha viza abadiplomate bajya ku cicaro cya ONI mu manama nkayo. Amerika yisigura ivuga ko ishobora kwimana viza ku mpamvu z'umutekano izo kwirinda iterabwoba hamwe na politike mpuzamakungu yayo. Amerika ntiriko irakura abasirikare bayo muri Iraq. Cyashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper ejo ku munsi wa mbere. Ibyo abishikirije inyuma yaho hagaragariye ikete ryanditswe n'umukomanda wa Amerika muri Iraq ryahererekanijwe ku rubuga gurukana bumenyi Twitter ryarungikiwe Leta ya Iraq ryavuga ko Amerika yubaha ingingo ya Iraq ibasaba gutahuka muri Amerika. Abajijwe nimba Amerika ishobora kuzotera ibibanza ndangamico muri Iran, Esper yishuye avuga ko igisirikare cya Amerika cisunga amategeko y'intambara abuza ibitero nk'ivyo. John Bolton yahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri Presidensi ya Leta Zunze za Amerika yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ashobora kwitaba akavuga ivyazi ku mburano zirindiriwe muri Sena ya Amerika ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Bolton yari mu bari bafise ijambo rikomeye kuri politike mpuzamakungu ya Amerika muri Leta ya Trump kandi avuga ko hari ivyazi mu twigoro twa Perezida Trump two gusaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden. Bolton ari mu bafasha bane bo mu biro bya Perezida. Abademokrate bamye bifuza ko abazwa ku byagirizwa Trump.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inteko ziyoboka generali wa Libya Khalifa Haftar zishikiriza ko zafashe igisagara gikomeye cya Sirte muri Libya cyari mu minwe ya Leta ya Tripoli ishikikiwe n'amakungu. Umuvugizi w'igisirikare cya Haftar yashikirije jo ku munsi wa mbere kw'ico gisagara cyafashwe mu masaha make kandi gifatwa cyose. Leta Tripoli ntacyo ivuga ko kandi nta birenze kuri ayo makuru biratangazwa. Sirte kiri ku nkengera ziba hari Mediterane kandi cegereye amasoko y'ibitoro niho Muammar Gaddafi yahoze arongoye Libya avuka. Muri Afrika, bombe yaturikijwe mu isinzi ry'abantu mu isoko hafi kiraro kigabura Nigeria na Cameroon yahitanye abantu 9 jo ku munsi wa mbere. Abandi 26 barakomereka nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano. Mukuru arongoye ku karere yabyitorokanze ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko mu bafuye harimwo abana bato bariko baragurisha ivyo bari bashoye nta muhari witiriye ico gitero ariko Boko Haram niwo muhari ukorera ku mpande zibiri z'ibyo bihugu kandi ukunda kuhagaba ibitero by'iterabwoba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta zumwe za Amerika yararungitse abasirikare biyongera kubari mu kambi ya gisirikare muri Kenya inyuma yaho iyo kambi iterewe na Al-Shabaab ku munsi w'Imana hagafa abanyamerika batatu. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM cashikirije jo ku munsi wa mbere ko zimwe mu nteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zamaze gushika muri iyo kambi ya Manda Bay. AFRICOM ishikiriza ko ata kimenyetso cerekana ko ico gitero cha Al-Shabaab gifitanye isano n'igitero Amerika yakoze ku musirikare akomeye wa Irani yiciwe i Baghdad ku munsi wa gatanu. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko ku munsi wa mbere ko inteko za Turukiya ziteguye gukora icyazitwaye muri Libya inyuma yaho barungikiwe gufata mu mugongo leta ishyigikiwe na ONU. Ku munsi w'Imana Erdogan niho yemeje ko abasirikare batanguye kurungikwa muri ico gihugu ca Libya. Irungikwa ryabo muri Libya ryaranebaguwe n'amakungu. Shanseliye w'Ubudagi Angela Merkel yavuganye na Erdogan kuri telefone kuri ico kibazo. Nayo perezida Donald Trump wa Amerika asaba perezida wa Turukiya kwitonda akagenza make mu bintu arimwo muri ico gihugu ca Libya.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri kambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania barundi bagera ku 800 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye na bamwe muri bo.
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi Nyarugusu na Nduta atabyangombwa zifite. Zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye. Bantu bariye yuko bafite munezero ntange
mujeri yumva neza kubera n'imisi nari maze adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi ndanezerewe rwose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogenda gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanjye bahora
bamfasha. Jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka ibiri irikwira kwira ataka difuse. Ndumva amahoro kandi ndumva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera abadafise amakadi mu nkambi. No kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Mwaka wa 2020 n'ukuri mbona umenga ni migisha kuri jewe kandi nyine irandengeye kweri.
Naho biruko si bonse baronkejwe amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze no bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane tutanga umwaka mushasha neza natu buturaronka ifungurwa n'ukuri turashimira UN kuciyumviro yumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kubaho bagahungiye ariko izo mpunzi zisaba yuko ikomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Tito nosaba n'ukuri nuko natwe ngo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nk'aho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibikenge na zibi ibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usangi hari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ubureta nubwo burago tujyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatwiyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma mu amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonswa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronswa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronse amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacavuga ngo bazobakorera none ubu hariho nabari twashitse kuri yuwe ni bariko bararira sinzi ko yari ico bizoga mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yuwe neze cyara yari kuye kurondera kweri ikabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu banze
kice no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya n'inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'abamamusa ngafite abana batatu babiri bashumbye ku muntu afite ifomu uwo muntu nawe afite ifomu abafite igitigiri cy'inge bamuha rumva hiyongereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu nawe usanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu by'ukuri aronko twafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Mu Burundi abagwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru z'igihugu kwerekana amatungo yabo imbere y'ugutangura akazi kabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibyizwa shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ivyegera vyiwe abashikira nganji n'abandi binje mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo. Intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo atuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Gabriel Ushiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ivyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje uvye amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi gucha bavyerekana hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafite iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azo kugira ku makenga bamwe bafise koko bahari amatungo perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana.
Ibitoro byiteguriye ka turashima ko n'indongozi nyinshi babikoze turavuga yuko twoba dutunze cyane turatunze ko turafite imana imana yose uko ya byose amakandi gitwaronse by'iwacu turabizi ukuntu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusoza ikiringo tuzokwereka ati twatangura inga anye dufise ibi bagomba kumbaza ati mwabikuye rero cyo tubyereka ati byavuye inga anye ibyo twagabiwe nabe n'igihugu ibyo twakuye mu mushahara wacu ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi ibyo biroroshe cyane kandi turiteguye uzobitangira inyishu ibereye wese ugomba gutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko imodoka n'andi barayifise inzu n'andi barayifise nabe dufise turirinze nga amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacari baratwara ntangora
kwerekana amatungo abategetsi bafise Oricom ibonako bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu
ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro icyo mfita mu gifaransa arishisma irisit ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo ahubwo baca bitaho ivy'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources
umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikika mukiriza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata bagahanwa warashezweho
uwo mugwi twamaze kushiraho nungatse kubona akaje kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanyuko umuntu wese afite inkuru yo kuvuga gushikiriza abantu ko baronona iby'igihugu twarashizeho tugushiraho bazobenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komide ku mutumba abonye barongoze cyangwa abandi bose ko baronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa harimo izoburizwamwo izogaruzwa hanini zotangwa kwa zodukora mungata kuyikomine iyo vyononye kugira ngo baca bigaruza kandi nabo zotwara ikintu giherane icyo kintu bakimenye
abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafise ko buhanwa hisunzwe amategeko
abatavyerekanye bahanwe kuko babara basuma baraba bandi nta kindi atari ukurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero ko icyo kintu coje imbere
uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'2025 ariko ntiwashezwe mu ngiro ku rugero rushimishije icyo gihe no mukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta ya maribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza aherereye. Nzabarinda yakorera urwego rw'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania wa Rusumo. Eric Bagire Ubusa araduha inkuru y'Idonido.
Bwana Evariste Nzabarinda ukomeje guhangayikisha umuryango we kubwo kutamubona, bavuga ko yaburiye Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Umuryango we uvuga ko yari amaze amezi nk'atatu yimukiye kuri uwo mupaka avuye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, kuko yakoraga mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Bwana Nzabarinda avuka mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Umuryango we uvuga ko yari afite imyaka 31 y'amavuko. Mushiki we Mazame Josiane Witonze yatekereje ijwi rya Amerika iminsi bamaze basiragira hirya no hino bashaka kumenya amakuru y'irengero ry'umuvandimwe wabo.
Yakoraga muri migrasiyo hashize amezi atandatu tutamubona, tunahamagara na nimero ya telefone ikanga gucamo. Rero twagiye aho yakoreraga ku Rusumo, tubaje se ko umutwa tuzi ko umuntu wacu akorera hano byagenze gute ko tutakimwumva kuri telefone. Babanza kutubwira ko yaje muri konje Kigali, nyine turataha nyuma aho twumva ko ibyo batubwiye atari byo, umuntu yaje muri konje akoraho telefone gute. dusubirayo rero baratubwira ngo rero ngo nitujye kubaza ngo ku cyicaro gikuru cya migrasiyo Kacyiru tujyayo abayobozi baho baratubwira ngo umuntu wacu ngo ari mu kazi nidutahe nitugira ikibazo ngo bazaduhamagara badusobanurire turataha ariko dusiga nimero za telefone baratubwira ngo nyuma y'icyumweru ngo tuzasubireyo ngo niba bataraduhamagara twaje gusubirayo rero batubwira ko nyine tarakunda ko nyine tuvugana mu kwa 10/22 nibwo twasubiyeyo turababaza nanone baratubwira ngo umuntu wacu ngarahari ariko ngo nagabasha kwitaba telefone
kubera igihe gishize umuryango wa Nzabarinda waramubuze biboneka ko barushaho guta icyizere umunsi ku wundi cyo kongera kumubona maze bagasaba urwego yakoreraga bavuga ko rubabwira ko akiri muzima rukabivana mu magambo bakabona umuntu wabo madamu witonze narone
twenyine icyo twasaba nyine ni nk'ubuvugizi nyine mukatuvugira nyine bakadusobanuraho umuntu wacu ari nimba ari mu kazi cyangwa se nimba afunze nimba atariho nyine tukabimenya duteye impungenge none se kuba warabuze umuntu utazi aho yagiye utazi nimba arapfuye cyangwa atarapfuye se ikibazo
bwana Rwarinda ni mukuru wa Nzabarinda kugeza ubu bitazwa aho aherereye twavuganiye ku murongo wa telefone ari ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda nawe byumvikana ko impungenge ku muvandimwe we ari zose zishingiye ku kuba badaheruka kumuciryera yewe batanaherutse ijwi ry'umuvandimwe wabo
tuvugisha kimwe nyine ngari mu kazi cyangwa wenda nose yaba yagiye hanze yajya aho ntiyanaduhamagara ati ngiye hanze icyo dusaba ni uko wenda telefone yajyaho akatuvugisha akatubwira ikibazo niba ari mu kazi cyangwa niba wenda atemerewe guhora telefone ariko wenda bakamusiza nk'umusumi akatuvugisha tukamenya hanze umuntu ugiye kumara amezi angahe tutavugana telefone ze zitariho kandi uzi ko muri iki gihe telefone ariyo umuntu avuganiraho n'undi wenda niba ari mu kazi ariko mukanavugana ati wenda ndi ku kazi ariko akazi ndiho ntakanabona yuko kuboneka ni ukubera akazi uwo muntu ku telefone zikaba zitariho n'akazi tutazi ngo ari ku kazi urumva tutagira impungenge
ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika yahamagaye Lieutenant Colonel François Regis Gatarayiha ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda ijwi rya Amerika yari ikeneye kumva icyo urwego ruvuga ku mukozi bivugwa ko yakoreraga urwo rwego magingo bitazwi irengero rye Lieutenant Colonel Gatarayiha nta byinshi yavuze ku irengero rya Nzabarinda yavuze ko amakuru yerekeranye n'uyu mukozi ntayazi
hari inkuru twateguraga ku muryango watugejejeho ikibazo ngo hari umukozi wakoraga mu biro by'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ku Rusumo ariko kugeza n'ubu ngo haciye amezi atandatu uwo mukozi baramubuze ariko ngo iyo baje kuri ofisi wanyu mukababwira ko umukozi ahari ni umukozi witwa Evariste Nzabarinda
uretse kuba uyu muryango wa Nzabarinda waraganye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bashakisha uwabakoreraga urwo rwego banavuga ko mu nzego zibanze kuva ku murenge bavukamo ndetse no mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda bagejejeho iki kibazo gusa ngo izo nzego zo zababwiraga ko nta bubasha zakigiraho mu kukibonera umuti bavuga ko batisunze urwego rw'ubugenzacyaha ribu kubera ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwakomeje kubashyira ku byizere ko batagomba guhangayikira umuntu wabo umurongo wa telefone kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN bivuga ko wakoreshwaga na Nzabarinda nturiho nk'uko umuryango we uvuga ko mu bihe bitandukanye wamubuze kuri telefone mu mezi atandatu ashize ijwi rya Amerika nayo yabigenzuye maze mu bihe bitandukanye twahamagaraga twasubizwaga mu ijwi rigira riti mu bundi bugenzuzi twakoze twasanze nimero baduhaye ibaruye ku mazina ya bwana Evariste Nzabarinda eh wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka ryashyize ahabona raporo yerekana ukugenda gateka kazina muntu kari kifashe umwaka wose uheze w'2019 igiteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi baranyuruzwa ntawamenye irengero ryabo hamwe n'abasinzikarijwe ubuzima igiteka yegekayo mabi ku nzego za leta yamara igipolisi kivyamirira kure Menyesha makuru wacu Pierre Cave Niyonkuru adufite ibindi kuri inkuru.
Icyahamwe rigiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga 1000 nabo bafungwa mu buryo Ansher niko yagize atwara rigiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka wa 2019 ishyirahamwe rigiteka ryashobora gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 zatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
nawe biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka Foricone F rigwanyike menyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu.
Twaje twiyamirize n'ingufu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazina mu kato ryabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa batarabye ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu atabibazo bihari aya muhe kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ivyo bashiki ibisho n'abantu atari byo
rigiteka rimenyesha ko amashami nkayo akorera mu gihugu atenya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha k'ubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure kwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi.
Aha dutanga akaruriro ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire kuko turabona ko ingufu abastandere bashyiramwo abatwara amasegiteri abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo habe amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma rigiteka yumvira ko leta ibizi gituma uwo muntu yishwe ntiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na igipolisi kitabikora kandi vyose twe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kwikirana ivy'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi.
Rigiteka rihamagara ya leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwikeye ko imigambwe nayo nyene yabumugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari ukujyana abavukanye bajyana tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko bufasha muri kino kiringo bari aba matora reka rategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyo tuma basubiranamo.
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi. Gusa u Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'2017 Sentare mpuzamakungu mana bya CPJ yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ivyo vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twaba tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.